Yeni Radyo İzmir Amerika. İzmir Amerika libanda nyakwa shikizi igani ovitarya mukirundi no mukinyarwanda. Uneza chotimgesa mututseza matwi mukimwe na Friday nyonga chotimena vandi vamenye chamakuru bagenzi banje. Baya makuru twabateguriye kandi twashikiriza turi mu ngo zacu hijyano hino mu nkengera z'igisagara cha Washington DC. Ntumbero yo kwirinda umugera wa corona. Muri territoire ya Fizi hafi y'igisagara cha Uvira abantu babiri bishwe mu gitero gishobora kuba cyakozwe n'aba Mai Mai.
Ngo rero aba Mai Mai baseruke ngo baseruke mu nzu babonye baseruke abantu bariruka harimo abagabo n'abagore bamukonyotse abashi n'abanyamurenge ndetse n'abapfurero.
Uyo ni Butaganda Senga Patrick umuyobozi wa lokalite ya Gakenge mu ntara ya Kivu mu manuko mu buseruko bwa Congo. Ibikorwa byo kwiyamamaza mu Burundi birabandanya naho hari ugushamirana kwibonekeza hagati y'abanyamigambwe itandukanye. Kuri uyu wa kabiri abakuru b'ibihugu bigize akarere ka Afurika y'ubuseruko EAC bafashe imigambi yo kurwanya umugera wa corona. Perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Museveni avuga ko kugirisha amatora mu gihe kiza cya corona coba kikibandanya kuko bari nk'ugusara. Idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Indwi igihugu cya Jamaica cyatanguye gushyira mu ngiro ingingo zo korosha amabwirizwa yo kurwanya ikiza cya corona. Oriana itangisha akaraduhi bindi kuri inkuru.
Icyo gihugu kiri muri Amerika yo hagati coroheje amabwirizwa yo kwirinda ikiza cya corona mu kugurura amashengero ikiringo cindwi zibiri z'agateganyo. Iryo tegeko rizoja mu ngiro ku munsi wa gatandatu w'indwi rikaba ryavuye mu mwumvikano n'abayobozi b'amashengero yuko abantu bazokwambara udukingizo two ku munwa no ku mazuru kandi ntibegerane hafi na hafi. Aho yashikiriza iryo tegeko umushikiranganji wa mbere Andrew Holiness yavuze kandi ko abantu badakwiye kurenga 10 hanze y'amashengero kandi bakagumya amametero 6 abatandukanya. Leta yongeye irarekurira ububare kugurura guhera ku munsi w'Imana utaha. Ni mu gihe abategetsi bagiye kuza barasuzuma uko ubwo bubare bugiye gukurikiza amabwirizwa bahabwa. Muri izo ngingo zo korosha amabwirizwa yo kurwanya corona, ububare butegerezwa gukurikiza ukutegerana hafi na hafi yugura n'ugurisha kandi bakakira abantu batarenga 5. Muri Jamaica hamaze kwandura corona abantu barenga 500, 9 muri bo baramaze kwitaba Imana.
Urakoze Oriane. Perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Museveni avuga ko kugirisha amatora mu gihe kiza cya corona coba kikibandanya kuba ari nk'ugusara. Ibyatangajwe na Perezida Museveni mu bubaye bwa mbere byerekanye ko amatora yarategekanijwe kuba mu mwaka uza ashobora kwigizwayo. Yavuze ko kugirisha amatora mu gihe kiza cy'umugera wa corona coba kikihari kuba ari nk'ugusara. Yabitangaje mu kiganiro yahaye televiziyo yo mu gihugu ciwe NBS cyashikirijwe ku muhingamo wo ku munsi wa mbere. Igihugu cya Uganda gifite ibitigiri bigereranye by'abandi bumugera wa corona abandi 121 nibo bavugwa ko bafise uwo mugera mu gihe atamuntu n'umwe urahitana. Haizi iminsi mike icyo gihugu gitanguye korosha ingingo yo kuziririza abanyagihugu kuva mu ngo zabo. Naho atatariki irashyirwaho ku matora yo mu mwaka uza w'2021 mu bisanzwe aba mu kwezi kwa kabiri. Perezida Museveni ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'1986 ntaremeza niba azosubira kwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Ibyo naho umugambi uri ku butegetsi National Resistance Movement NRM mu mfunyafunyo uza baramusabye kubuserukira muri ayo matora. Abanyagihugu biteze ko ari wazoserukira umugambi wiwe mu matora. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu arahakana ko atanyuruje $5,000,000 z'amafaranga ya leta. Oriana itangishaka araduha inkuru y'Idonido.
Mu rubanza rwatanguye ejo ku munsi wa mbere niho Vital Kamerhe yagirizwa kuba yaranyuruje ayo mafaranga y'igihugu. Umukuru wa Sentare yaciye yunguruza urwo rubanza ikiringo cindwi zibiri kugeza ku itariki 25 z'uku kwezi. Ni mu gihe amatohoza akibandanya. Niwe mutegetsi akomeye wa mbere ashikirijwe imbere ya Sentare mu vyagirizo vya ruswa muri Kongo. Umunye politike amaze ukwezi afunzwe asaba kurekugwa ngo aburane yidegemvye. Kamerehe arahakana ivyagirizo vy'umushikirizwa manza wa leta ko yanyuruje ayo mafaranga yaragenewe ibikorwa vy'inyubako za leta. niyagirwa ivyo vyaha ashobora gufungwa ikiringo c'imyaka 20. Ivyo vyaha biragirizwa abandi banyepolitike babiri, muri bo hakaba harimwo uturuka muri Liban, bompi nabo barahakana ivyo vyaha.
Turagushimiye Oriane. Zambia yugaye imbibe n'igihugu ca Tanzania mu ntumbero yo kugwanyikiza c'umugera wa corona. Ivyo bizotebesha ubutare bw'umuyumu Zambia ishorera hanze bucishije ku kivuko ca Dar es Salaam. Perezida wa Zambia Edgar Lungu yategetse kugana imbibe hagati y'igihugu ciwe na Tanzania ku munsi w'Imana, inyuma yuko abantu 76 basanganywe umugera wa corona mu gisagara ca Kakonde kiri ku rubibe na Tanzania, igitigiri kinini cyane c'abandi uwo mugera mu kiringo c'umunsi umwe. Ingingo zikomeye zikuziriza abantu kuva mu ngo zabo zafashwe n'igihugu cya Afrika y'Epfo zatumye abacukura ubutare bahindura ibivuko bakoresha. Zambia yari yahisemo ikivuko cya Dar es Salaam. Abategetsi b'igihugu cya Zambia ntibamenyesheje igihimbibe hagati y'igihugu cyabo na Tanzania zizomara zugaye. Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu muri Zambia, Chitalu Chilofya, yatangaje ko igitigiri cy'abari bamaze kwandura umugera wa corona mu gihugu gushika ku munsi w'Imana cyari 267. Bari bamaze guhitanwa n'uwo mugera barindwi. Muri Tanzania bamaze kwemezwa ko bafite umugera wa corona 509, mu gihe abo maze guhitana ari 21, nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS. Ayo yari amwamwe mu makuru makuru avuga hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu kirundi no mu kinyarwanda. Mushobora no kutwumviriza ku rubuga rwa Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho ku munsi wa 16 amatora abandanya kwitegura. Igipolisi cyemeza ko abantu barenga 35 aribo bamaze gukomerekera mu mishyamirano cyane cyane hagati y'abanywanyi b'imigambwe CNDD-FDD na CNL. Eroje buri kaneza dufite ibindi kuri inkuru.
Azumanuka bashyira uburengero ni z'abakandida b'imigambwe ikomeye kurusha iyindi yariyo CNDD-FDD na CNL bakoreyemo. Agatondo rwa saa Nyanzara yake muri Makamba, mu gihe Varita Ndayishimiye yakubitiye mu minago ya Rumonge. Hagataho igipolisi gikomeje kwagiza umugambwe CNL kuri kutegura kwiba amatora. Umuvugizi w'igipolisi yabishikirije mu cegeranyo c'ivyabaye mu ndwi ya kabiri y'imyamamazo Pierre Nkuriki.
Kugerageza kwiba canke kuzokwiba amatora vyaraduze cane, vyakozwe n'abanywanyi b'uwo mugambwe CNL. Ivyo gutsinda gwana bigibwirwa ahanini n'abanywanyi b'umugambwe CNL vyatumye abanywanyi bashika ku 30 b'umugambwe CNDD-FDD bakomereka, hanyuma 5 nabo b'umugambwe CNL nabo nyene barakomereka bariko barasubizwa. Hanyuma igipolisi kaba aha hose carakoze amatohoza kirafata abantu bashika kuri 95 bariko barashuruha. Rero uno munsi bishusha canke bashushwa tubasabye kuba baratangura kwihoza canke bahoza, kuko ataruko bazohoza. Kandi uburyo ibikoresho byo kubasubiza hasi birahari. Rya mbere polisi y'Urundi nabo bakorana gisubiza ahantu hasi abantu bariko baragumuza. Indoto mbi yoyo no kwihenda ngo yumvire yuko azosubira kuvyura akajagari hayimwe twabona mu mwaka wa 2015 muri kino gihugu. Biya byaraheze ntibikiba muri kino gihugu, uri ko arabyumvira no mu mutwe amenye ko ari ndoto mbi.
Muri kiye yanishuye amwagiza guhengama.
Ibyo dutanga n'ibyegeranyo biva ku rubuga. Twebwe turavuga tuti kanaka yakubise umuntu ku munsi uyu isahi kuri iki kibanza. Wakubiswe yitwa gutya, wamukubise yitwa gutya. Ibyo rero kubera kuko bajya abantu badashaka kubihinyuza, baca baza bavuga ngo ibyegeranyo dutanga ngo birahengana. Baratubwira ikintu na kimwe twavuze buburorero twatanze, bazira tuzanire akarorero twatanze tari. Nako bafise kuyabaga fise bari guca bakavuga ati nk'ibi ibi yavuze ibisibye.
Uto turoyero Terence Manirambo na yavuga ya CNL ntatubuze. Yatwerekaniye mu kiganiro yahamenyesha makuru mu ndwi heze.
Umugambwe CNL urabeshuje wivuye inyuma. Inkuru zihengamye zashikirijwe n'umuvugizi w'igipolisi, aho yagirije abanywanyi b'umugambwe CNL kuba bariko barashaka guhungabanya umutekano n'ibikorwa byo kwiyamamaza. Akarorero kavuba naho umuvugizi w'igipolisi yagirije abanywanyi b'umugambwe CNL ko bishe umuntu mu ntara ya Kirundo bakoresheje icyumu, kandi ibyo byakozwe n'urwaruka rw'imbonerakure. Ikindi kinyoma ni uko uwo muntu atitabye Imana ahubwo ariko aravurirwa mu ntara ya Ngozi. Izo nyene zakoze iryo shano zarafashwe n'abajejwe umutekano zari zitwaje inkoho za mugobore amacumu ibipanga n'ubuhiri biragoye gutahura no kumva rero ngene mu gihe habaye ibintu nk'ivyo haciye hakurikira ifatwa n'ifungwa ry'abanywanyi baba bacumi na bane b'umugambwe SNL
abandi batagwa neza umugambwe SNL ni televiziyo y'igihugu umukuru wawo ntabihaga amatama
igihugu deregiteri araho wa televiziyo yigwa ari ishusho umutwe ngo bya SNL ngo bacishe ko bayeyembye umunota umwe canke amasegonda bashika ku bya SNDFDD shirako ni mushake mu mare neza yose ntamenye yuko abarundi bafise amateleviziyo baharogwa kurushi nima mu Burundi hari amateleviziyo menshi mu mazu ntarenga ibihumbi ijana abaye menshi cyane nibyo bihumbi ijana nka 95 byo babiri Bujumbura ibisigaye mu yindi mihingo none ushitse kuri televiziyo cyane n'ushire ko bipwarike arije bitwara ikanuku gatwe tuvuga abaye bashimbabanya makuru muraza murabika yo masana ni hagira tuzoyabatira kugira twikorera ivyo wacu byo mu bwana ntangora
abamenyesha makuru n'inama y'Episkopi Katolika irabavunira kagohe biri mu itangazo umukuru wayo Musenyeri Joachim Ntawundereye yasohoye kuri uyu wa mbere
icya gatatu tugihanuye abamenyesha makuru bashinzwe kwerekana imyiyamamazo itandukanye cyangwa gutanga umwanya w'amajambo mu bimenyesha makuru by'igihugu radio na televiziyo nibitwararike gutunganiriza bose cyo kimwe nk'uko bibereye kandi bitera iteka abakora uyu mwuga bawuzi mbere n'ubutiyamamaje uwo mwitwarariko ubatume bavuga ko atiyamamaje kugira ngo abantu babimenye
bamwe mu bakuru b'imigambwe nka Abdul Kasim wayipejeze gamibanga nabo bafite icyo bashima
muri rusangi urabona yuko mu gihugu haratekanye imigambwe barahura bose turahura tukaramukanya bamwe bose bakarengana tubona yuko arishimishije muri rusangi turabona yuko imyamamazo iri kuyagenda neza ibisigaye nuko imigambwe yose muri indwi isigaye yogerageza gukurikiza bya code conduite twese twashira ko urukumu tukarindira ivyavuye mu matora ahogira ubutashine akazoheza akitura amasentare canke abandi babijejwe
amatora y'umukuru w'igihugu yabashinga amateka n'abaje inama y'amakomine ariko ari yamamarizo wazoba kuwa 20 kuno kwezi Eloge Wirikaneza ijwi rya Amerika
dushimire Eloge Wirikaneza kuri iyo nkuru
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byimviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Kuri uyu wa kabiri abakuru b'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'Ubuseruko EAC bagize inama idasanzwe iyo kwigira hamwe ubugene ogwaniriza hamwe ikiza cy'umugera wa corona kimaze gufata abantu barenga 170 mu bihugu 6 bigize uwo muryango Pierre Claver niyo nkuru adufite ibindi kuri iyi nkuru
inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Ubuseruko EAC ititabwiye n'abaperezida b'u Burundi na Tanzania yari imaze gusiba akarenga kabiri Nina midasanzwe yigi kibazo kime gusa gihanze akarere nitse muri rusangi arico kiza cumugera wa corona yabaye ku buhinga bw'ingurukana bumenyi bw'amasanamu bita video conference abakuru b'ibihugu bane nibo bitavyo nama uwo Rwanda Paul Kagame ari nawe atwara EAC akaba ari bo yarayirongoye wa Kenya Uhuru Kenyatta Ubuganda Yoweri Museveni n'uwa Sudan yepfo Salva Kiir Perezida Paul Kagame yabanje kubacira ku mayange ingene ico kiza cifashe mu karere uwo mugera wari umaze gufata abantu barenga 170 muri EAC igihe twateguriye inkuru n'abagera kuri 54 bamaze kwitaba imana yashimiye abashikiranganji bajejwe amagara y'abantu n'abajejwe ubutunzi n'ubudandaji ingene badasiba gufata ingingo zo kugwanya ico kiza n'ingaruka mbico tera mu karere cane cane inzara mu gihe ibidandazwa bitokoroherezwa ngo birengano kuri kwamye. Abakuru b'ibihugu bane bashimiye umuryango wa EAC umaze gutanga ibikoresho birimo ivyuma n'imodokari za laboratoire ngendanwa, laboratoire mobile, kugira ngo zifashe gupima abagwayi benshi kandi mu mwanya muto. Biyemeje kubabwirizwa gusenyera ku mugozi umwe mu kugwanya ico kiza ruhonyanganda, kuko bimaze kuboneka ko igihugu kimwe kigemurira ikindi iyo ngwara, cane cane biciye mu bashoferi b'amakamyo atwara imizigo y'ibiribwa. Ikindi bashimangiye ni uko hatogira igihugu kinyegeza amakuru ku vyerekeye iyo ngwara kumvo igica nk'iriya. Ku bwabo hagize abanyegeza ko ico kiza kihari canke bakavuga ko kimaze gufata bake, vyotuma umugambi wo kugwaniriza hamwe COVID-19 ataco ushikako. Naho ibihugu bifata minenegwe uwo mugera bitadomwe ko urutoke, ibihugu vyagirizwa kutavugisha ukuri na Burundi na Tanzania bititavye mbere iyo nama. Perezida Kagame yagarutse ku ntege nke ziri mu gufataniriza hamwe mu kugwanya ico kiza muri EAC, hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru mu ndwi zibiri ziheze.
For the East African community and in that sense regional integration, it remains important that we keep cooperating.
Ati hano muri EAC ugusenyera ku mugozi umwe ubu rero ni ngombwa kurusha ikindi gihe cyose, kuko turi mu kaga. Akarore n'abashoferi bambuka imipaka bazana ibidandazwa bukeye bagasubira inyuma bakongera bakagaruka gutyo gutyo, ni muri abo habonekamwo umugera mbere. Tubwirizwa kwibagira ibindi byose byo dutandukanya tugafashanya mu kugwanya iki kiza. Nta gihugu na kimwe gishobora kwifasha uru rugamba, niyo mpamvu mvuga ko ari ngombwa. Dushobora kunanirwa gukorera hamwe, dushobora no gucererwa, dushobora mbere no kubyegeza inyuma, ariko ndabisubiyemo impera n'imperuka tubwirizwa gukorera hamwe. Tubwirizwa kurondera inzira yose yatuma dukorera hamwe. Ego nivyo, hari inzitizi nyinshi ariko tubwirizwa kuzirengera ku nyungu z'abanyagihugu.
But we have had weaknesses in that which we need to overcome.
Kuri ico bafashe ingingo ko aja ho vuba umugwi uhuriwe ko n'ibihugu byose bya EAC upima ukongera ugasuzuma abashoferi imbere y'uko bafata ingendo zambukiranye imipaka batwaye ibidandazwa cyane cyane imiti n'ibiribwa. Hari bisata abo bakuru b'ibihugu basanze bimaze kubangamirwa n'ingaruka mbi zituruka ku kiza cya COVID-19 nk'ubutunzi, ukubaho kw'abanyagihugu, ubudandaji, amahinguriro, ibisata by'amahoteli na ba mukerarugendo, hamwe n'imigambi hambaye yahagaze mu bihugu bitandukanye bya EAC. Gusa basanga nk'amahinguriro akora ibikoresho byo kwa muganga, udukoresho two gufuka umunwa, ibikoresho by'isuku, abwirizwa koroherezwa cyane mu kazi kayo. Basabye ko mu bihugu bitandukanye hobaho ibigega byo gufasha abadandaza kwisononora kugira ngo ubutunzi bw'ibihugu n'amahinguriro mato mato ntahombe ngo azimangane burundu. Itangazo ry'ibyavuye muri iyo nama idasanzwe yo guhanana ibyiyumviro ryerekana ko abakuru b'ibihugu Uhuru Kenyatta, Yoweri Museveni na Salva Kiir bashimiye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabahurije hamwe. Icyo bikoze itangazo ntacyo rivuga ku bakuru b'ibihugu Peter Nkurunziza w'u Burundi na John Pombe Magufuli wa Tanzania batitavye iyo nama. Muri Tanzania mbere abashinga amateka b'umugambi Chadema ukomeye mu itavuga rumwe na leta baranse gusubira kwitaba ibikorwa byabo, batsiguye ko badashobora kwemera ko leta y'igihugu cabo ikora icyo bise kwica abantu kabiri, kuko yankiye umushikiranganje w'amagara y'abantu gutangaza ibitigire nyavyo by'abagwaye n'abapfuye bishwe na corona. No mu Burundi ni nkuko abatavuga rumwe na leta n'amashirahamwe yigenga bagiriza leta gufata minenego ico kibazo ku nyungu z'amatora azoba kundwiza. Kuri uyu munsi w'inama ya EAC, umukuru w'igihugu Peter Nkurunziza yari yaherekeje umukandida w'umugambo uri ku butegetsi mu Burundi mu myiyamamazo mu Rumonge. Pierre Claver ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver.
Kubakunzi kubanywanya ibijwi rya Amerika, ndabasuhuje hano i Washington. Kubera ikiza cya virusi ya corona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi, radio ijwi rya Amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo. Muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano i Washington barakorera mu rugo, n'abanyamakuru barya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera. Niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse cyane cyane ikiganiro muri isanga. Nitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza. Muzatwihanganiriza ibiganiro byacu nkuko bisanzwe. Namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu ubwabo mubana n'abo muturanye. Mukomere cyane.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Burundi no mu Kinyarwanda. Muri territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu yo mu Manuko abantu bitwaje ibigwanisho bisha abagore babiri. Inkuru dushikirizwa n'umenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo ndagije Imana yakurikiranye iki kibazo ari muri ako gace.
Nkuko bitangazwa n'umuyobozi wa Rokarite ya Gakenke Bwana Rutaganda Senga Patrick avuga yuko abo barashwe ko ari babiri barasiwe mu kibira cyo muri Mukoko aho bari bavuye mu minembwe bagiye guhaha ifu kwa murima.
Basanzwe biyerekeza kwa murima bagaca ku mabariyeri hari amabariyeri ane mu nzira
yabandi
hari bagiyeri zitatu za FARDC iya Prince ariyo la police ubwo bari batambutse ayo mabariyeri yose uko ari atatu arane nako bayatambutse rero muri intervalle hagati yo kwa murima aho ku mabariyeri abariho bahurira n'uwo mutego wa bamayimayi ubwo rero bamayimayi baseruke ngo baseruke mu nzira babonye baseruke abantu bariruka harimo abagabo n'abagore bamukonyosa abashi n'abanyamurenge ndetse n'abapfurero ubwo rero abantu bariruka mu kwiruka rero abamayimayi barabarasa amasasu afata uwo mudamu arapfa n'uwo mugabo wundi w'umushi abandi bose ga bariruka none ubu nyine rero amakuru dufite nuko nyine imirambo yombi bamaze kwihuriza hamwe aho
amakuru dukesha bamwe mu basirikare bakorera kwa murima ahamya yuko nyuma yaho FARDC cyabakurikije amasasi. Umuyobozi wa komine ya Minembwe Gadi Mukiza Zabinesha avuga yuko kubera ikibazo cy'inzara iri mu Minembwe mu gihe cy'ibyumweru bigera kuri bitatu hamaze kwicwa abagore batatu bamwe barasiwe mu mirima bagiye gushaka ibyo kurya aho bari basanzwe bahinga ariko kuri none hagenzurwa n'inyeshamba z'abamayimayi.
Abo bose bapfa benshi rero peske bose abagore bapfuye baba bagiye gushaka izo kurya babandi bapfuye ku itariki 18 z'ukwa kane bari bagiye mu mirima gushaka icyo bagaburira abana. Uyu wapfuye none nawe yari agiye kwa murima hamwe n'abandi nyine kugura gushaka izo kurya guhahirayo kuko ariho bihendutse hano Minembwe bagizireyo byinshi.
None se mwebwe nka leta ni iki gikorwa kugira ngo mube mwarengera abo bantu bagenda bicwa?
Mwebwe nka leta dusabisha ku nzego zo hejuru twandikiye umukuru w'intara yacu guverineri wa Kivu twandikiye minisitiri wa interior wa provincial nyine nawe n'abandi twasabisha n'abasirikare tubasabisha ko bokwagura ahantu hari umutekano aho imirima yose igera abantu bakaza baja gushaka ibyo kurya mirima yabo mu mutekano kibabe aho bashaka ibyo kurya bagerageze kuhaza sekirite kugira ngo abantu ntibicwe n'inzara.
Ku ruhande rw'umuyobozi wa sosiyete sivile yo muri ako karere Bwana Rubuzangoma Senkade asaba leta ya Congo gushyira imbaraga mu kurwanya imitwe yitwaje ibigwanisho yicara ikinzira karengane z'abaturage.
Birababaje muri iki kinyejana kubona abantu b'abagore bishukwa hanyuma isi igaceceka hano turi ntabwo ari kuba ngo ni ahantu hihishe hatazwi isi iramenya ibibera hano hari ingabo z'igihugu hari ingabo mpuzamahanga za MONUSCO ishaka kuvuga ko amakuru y'hano agera kure hashoboka ariko rero tugatangazwa n'ukuntu isi iceceka mu gihe twumva iyo ahandi habaye ibiza runaka isi yose yaguruka igatabara ariko abantu bini wacu bicwa bene ibyo ngibyo abantu bagakomeza bagaceceka. Wo mbere yo guhamagara amahanga twahamagara inzego z'ubutegetsi bw'igihugu cyacu cya Congo kugira ngo bashyiremo imbaraga mu kurwanya aba bantu imitwe yitwaje intwaro ikomeje kuduhekura bigeze ahangaha.
Twagerageje kuvugisha abagwanyi b'abamayimayi bashinjwa kuba bisha abo baturage ntibyadukundira. Izi mpfu z'abo baturage zibaye mu gihe agahenge k'amahoro gasa naho kari gatangiye kugaruka mu Minembwe nyuma y'igisirikare cya Congo gitangije ibitero ku bagwanyi b'abamayimayi tariki ya 22 y'ukwezi kwa kane 2020. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Dushimire Vedaste Ngabo kuri iyo nkuru.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ikigo cy'igihugu kijeje iterambere mu Rwanda RDB isaba amahoteli n'uburiro kwandika imyidondoro y'umukiriya wese aje abagana. RDB ivuga ko ivyo ari mu ntumbero yo kubandanya kwirinda ikwiragira ry'umugera wa corona. Claude Ganza munyamagana araduha ibindi.
Kuri uyu wa mbere ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mu Rwanda RDB cyasohoye itangazo risaba abayobozi b'amahoteli, amaresitora n'ahandi hafatirwa amafunguro n'ibyo kunywa guhita batangira kujya bandika umwirondoro wa buri wese mu babagana. RDB ivuga ko umwirondoro wandikwa ari amazina yombi, nimero ya telefone, isaha n'umuntu utumukiriye ahagereye ndetse n'akarere atuyemo. Ibi ngo ni mu rwego rwo gukomeza gukumira ikwirakwira rya virusi ya corona. Kwandikira imyirondoro ya buri mukiriya birareba buri hoteli na resitora yabo nini n'intoya, nk'uko Dorine Ingabire yobora ishami rishinzwe itangazamakuru mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB bivuga.
Amahoteli bagomba kubikoresha kumenya kureba contact tracing y'abantu baza kuri amahoteli, bagomba kuyandikisha amazina na nomero.
Ni ukuvuga ngo buri muntu wakiriye wese agomba gutangira imyirondoro.
Yego.
Birareba n'uturesitora dutoya tw'abaturage genda nko mu duce tw'ibyaro cyangwa n'amahoteli manini n'amaresitora manini.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB kivuga ko aya makuru azajya abikwa mu buryo bw'ibanga, ariko aho bizaba ngombwa gakoreshwa mu gushaka amakuru ajyanye na virusi ya corona. Aya makuru ngo azajya akoreshwa mu gushakisha umuntu wese waba warabonanye cyangwa yagize aho ahurira n'uwanduye virusi ya corona cyangwa agaragaje ibimenyetso byayo. Imyirondoro izagenda ifatwa ikaba yafasha mu kumugeraho bitagoranye.
Ibintu byose bigomba kuba confidential, nothing more nothing less. Using it is your contact tracing.
Urugaga rw'abikorera mu Rwanda ruvuga ko aya mabwiriza agamije kwirinda no kurinda abandi azashyirwa mu bikorwa, kandi ko mu gihe rwabona hari ubundi buryo byakorwa neza nabwo babimenyesha inzego bireba bikaba byakosorwa. Umuyobozi mukuru w'urugaga rw'abikorera bwana Robert Bapfakurira avuga ko kwandika imyirondoro ya buri mukiriya wa hoteli na resitora n'ahandi hose hatangirwa amafunguro n'ibyo kunywa bishobora kuba imbogamizi ku mitangire ya serivisi, ariko ko
imbogamizi zo zirimo ari kuzagenda no kwirinda sanze, ariko uko ibintu bigenda bihinduka twabanje muri lockdown tudakora twatangiye gukora nacyo ni improvement. Kuko nabo muri izo mbogamizi nazo twazikoreramo nabyo bikarangira yenda tugasanga nta virusi iri mu Rwanda, nayo tugakora twisanzuye.
Nka PSF ni iki muteganya gukora kugira ngo ayo mabwiriza amenyekane mu bikorera atanyewe no gushyirwa mu bikorwa?
Dufite association zijyanye n'amahotero bikabageraho bikavunanye.
Bwana Bapfakurira asaba abikorera kubahiriza aya mabwiriza no kuyashyira mu bikorwa, kuko adashyizwe mu bikorwa neza bishobora kugira ingaruka zikomeye kuri bo no ku gihugu muri rusange.
Tuba tubabaha nuko bakurikiza amabwiriza avuye muri Minisiteri y'Ubuzima, kuko nibifite ubumenyi buhagije ndetse n'inze no mu zindi minisiteri, kugira ngo bitazatwara igihe kinini kugira ngo dukore mu buryo bwisanzuye. Kuko bidakurikijwe byatuma duhora dukora muri ubwo buryo bukomeye, ariko tubikurikije igihe kitari cya kure tuzasanga dukora twisanzuye neza, ko n'igihugu cyagiye natsinda uburwayi bushobora kuva hanze aho babona abantu bose bajya muri karantine iminsi 14 n'uburyo butandukanye bwose. Ni muri urwo rwego natwe tugomba gufatanya na leta kwirinda icyateza ibibazo mu gihugu, kuko biramutse bigaragaye mu mahoteli yuko ari ikibazo cyagezeyo intebe ebyiri zose zizafungwa kugira ngo bibanze birangire. Ni byiza nuko twakwirinda, twakwemera, tukavunika, tugakora ayo mabwiriza kugira ngo bitazatwara igihe kinini.
Guverinoma y'u Rwanda iragenda ikoresha uburyo butandukanye bwunganira ingamba zo kwirinda ikwirakwira rya virusi ya corona. Kuri ubu hoteli na za resitora zifunga ku isaha moya z'ijoro, kandi hakubahirizwa intera nibura ya metero imwe hagati y'umuntu n'undi. Abantu bategetswe kwambara udupfukamunwa igihe cyose bavuye mu rugo, ndetse nko ku mabanki n'ahandi ntawemererwa kwinjiramo atakambaye. Hirya no hino hanagaragara inzego z'umutekano zireba niba buri wese agenda yambaye agapfukamunwa kandi neza, kandi polisi ivuga ko abazajya bafatwa ntako bambaye bazajya bacibwa amande banafungwe. Kugeza ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere, abantu 285 nibo bari bamaze kugaragaraho virusi ya corona mu Rwanda, 150 muri bo bakaba barayikize, mu gihe 135 aribo bakirwaye. inzego z'ubuvuzi zivuga ko nta muntu urecwa na virusi ya corona mu Rwanda. Claude Ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Njuti mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha. Tuboneyeho kandi akanya kugushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na Fasil Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibi biganiro. Wabihagarariye ni Frederic Nkundikije. Namakuru twese twateguye turi mu ngo zacu kuri mikro ari kumwe na Fideni yo ngabo. Turabashimiye mwese mugira umugoroba mwiza. Mwandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika.